turi charai abantu benshi turi tukasaba
bado bana basisi imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitsiye taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma mu mabara bara y'amakaritsiye atari make gisagara cha Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido indowe n'ibindi abasunika amakinga abapaki amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi ku mabombo rusangi arenga icumi twaciye ko mu gisagara cyose aheshi uku ni gusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma Regis irakoze ni umusore afite imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro duhuriye ku ibarabara ry'umunani muri zone Cibitoke afite amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi naho uyu mugabo afite imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku ikinga duhuriye ku ibarabara rya gatanu mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi riri mu gisagara
abantu benshi akabimishwano n'ubugene yahigiye hano habi najye mu Cibitoke hepfo nkamirako ha matanja mutakora cyane asanga
kuvugira agenda nko nkunzuye nkaho kuri duze ngiye nkari ya kuri bibi kuri haronde
bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi
ngaha tukunze kwifashisha nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko duha amazi ku rugezo no kwirukwiriye
amazi ku matafari ni ingorane n'ikibazo ukweza amezi abiri ata amazi tubona
amezi atatarahera tutarosa amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene
uyu mufasoni uwo mu buterere dusanze ariko aramisuza amazi asa n'icyatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwo tunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye
nakuri ikibazo cy'amazi ni hatari natwebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima ukabura n'amazi woga aya nayo adashe mu mugado niyo nayo adashe ntubu kimesa ntubu coga
kugira ngo gushikane ngaho ibido utanu noti ya bibiri cyangwa bibiri na tanu
aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitsiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari hajya bari ko baravoma amazi y'ibiziba deje wa residezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cya Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwa mihura nacho mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura indwara z'ibyaduka aho ko boturungikira amazi
muri zone muhana ho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari bya nkenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bari ko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukajya gusaba indaharo abafite toilette zo hanze nitworonka amazi azi bidademe dukoresha muri twese zo munda
urashobora kumara dosumene utoga mwijoro naho ugacaho ga passport
bidema zimeze ubu cyabibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yasise ngira iyo kubwira ngira senge mire cyangwa bitabine cyabibaza
nukuri dusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwiheburo w'abanyagihugu mwishamwe Regidezo ije jo gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona Dr. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa Regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari yagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyononekaye no kubaka ahashasha byashitse nawe ntabona umuturama ku ipena ry'amazi mu gisagara cya Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko ikibazo cy'amazi gihe gutora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo bigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura nuko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakoresha uko byose tugwane avec ibikoresho byaje azuba karusha mugaba Burundi ngo ndababwire ngo ni umwaka uyu na meza ya oya no andiko ndabesha
Mubushikiranganje bw'amasoko ntangagumvu ubutari na gataka uko ni kumushikiranganje Ibrahim Uwizeye abone ikibazo cy'itena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura.
Ariko uyu munsi abenye igihugu bagiye kukiziba rubaka cyane ku buryo bubase amakartiye menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye zikurikiye nkuko abenye igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartiye.
Kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya igisata cy'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu janye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye.
Abantu baragwirirana n'ijo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ho hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndangagufu cya kabiri hoba kuyikora ku bahinga bo hanze naho hoba ari ku ngurane bo bikora.
Amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi iri randagata naye mu masoko bavuga ko atakundi bugira mugihe no mu mihana yabo babona ko ibyamazi bisa n'ibyananiranye.